Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi. Hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwe mutwumva muri mu Rwanda. Kandi tubahaye ikaze tui live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresi ya Facebook yacu na YouTube vyacu ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga imisi yose ya gatandatu rubuganirwanya ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezi na makuru yo mu Burundi, abantu batatu baraye bishwa abandi batanu barakomereka mu gitero cy'abantu bitwaje inkoho mu gisagara cya Bujumbura harejo kwa gatanu. Ni gitero cyagabwe ku kirabo kiri muri quartier na zone ya Ruhero iherereye muri commune Mukaza ni hagati na hagati mu gisagara cya Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi. Batatu bahasize ubuzima bose n'ab'igitsina gabo, mu bakomeretse harimwo nye n'ubunywero. Umwe mu bahasize ubuzima yakora ibanki nkuru ya Repubulika y'u Burundi BRB. Abadi bahari bemeza ko vyaboneka neza ko abagize igitero bari baje bagambiriye kwica abantu kandi bari babagendereje. Amakuru ijwi rya Amerika ryaronse nuko bacinjira abagizi banabi baciye mu muryango ugana kuri comptoir aho babanya kwigendera bariko bivuna kanyota. Binjiye nk'abantu basanzwe baruye nabo nyene kwivuna kanyota. Munyuma umwe muri bo yumvikana agira ati barasenga barya. Ikindi bamwe mu bari bahari bavuga nuko vyibonekeza ko intumbero abakoze ico gitero bari bafise kwari ukwica vyonyene kuko atakintu na kimwe bagiye basahuye. Baheje kwiha inkumbi abarashe baciye burira imodokari batungwa nayo bameze. Bamwe mu bari ngaho bagerageje kubakurikira baciye bamijaguriramo grenade. N'umunsi kwa gatandatu mu butumwa bwanditse icegera c'umuvugizi wa polisi y'u Burundi yemeje ano makuru y'iki gitero n'igitigiri c'abakiguyemo. Moise Nkurunziza yavuze ko imodokari yazanye abicanyi yamenyekanye mugabo imparati yayo atashoboye kuyibona. Yongeye ko inyamiramabi yazindukiye kuraba ivyabaye kandi ko amatohoza akibandanya na hatabindi vyinshi yashikirije. Ijwi rya Amerika ryamenye amakuru y'uko abakozi batatu b'igitsina gore gusa bakora muri ico kirabo bazindutse bahagarikwa na polisi. Iki gitero kibaye nyuma y'igihe kirekire atabitero bivugwa mu bunywero bwo ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi Bujumbura. Nuko rero twinjiriye mu kiganiro nyezi na muri isanga cuno munsi akaryo ni gwanyu cyute bakunze mugira ico muvuze ku makuru twabashikirije muri ndwi turiko turasozera ariko aravugwa hiwanyu mukongera kandi mugashikiriza ni ibitekerezo ari byo vyumviro bitandukanye. Ni ijwi rya Amerika muri isanga y'uno munsi remesheje na jewe Diane Ninahazi.
Crazy it could be, baby, baby's tough. Take it easy and you would leave. I swear I can't breathe. Do you really care, baby? Even when die, oh, myself. Desire, I could take it as an angel. Be to my
Cynthia, she make me fall in love. Darling, darling, if you touch me one more time, I might lose my mind. Baby, it's too much here. Can we go slowly? Cause I can't take it. Attention, cause you got my affection, baby, baby, and so good temptation, taking us step by step on the beat, put your night hand, in the street.
Karirimbo ni slowly na karirimbo ka Medi mu gihugu cy'u Rwanda. Nuko rero wa mbere duse ku murongo wa telefone muhinga bw'ivyuma bambiye ko batashowe kumva kazina kiwe, ariko uratwumva aho herereye hama kazina kawe nakaye.
Okay, ndabumva ndi Claude ndashimi.
Claude uherereye. Uherereye ga Claude? Yeah. Uherereye he?
Wameze ya muri Zambia muri Sagara cha Lusaka.
Zambia Lusaka ravugwa maki.
Zambia ni more kwa mafashima. Mhm. Akazuba kesho niko ka sana karenze kabisa.
Akazuba natwe akabeho gasanka katangu yirumva ko namajwi atari kirenga harimo utugwara tumwe tumwe. Nego.
Uri izari ari gishi goza ari gishi rirenze kubuye aho. Bushuhe
ari ibara. Hari ihindagurika ry'ibihe riri ku mpande zitandukanye, abahinga banagabisha yuko nko mu minsi iri imbere akarere ka Afurika y'ubuseruko gashobora kwibasirwa n'imyuzurira itandukanye bivuye no ku bushuhe buri ku munyanja y'Ubuhinde.
Nasema amakuru adusumire jo maradiyo ya muri Zambia baravuze yuko nko ku itariki zitanu abanyeshuri badashira kuja ku ishuri batajya ku ishuri ku mubare w'izuba ryinshi azoba hari ubushuhe bukabije rwose, ariko tuba turaba mu kirere hejuru naho umenga tubona ho ariko hamera hagomba nko kugwa nk'imvura ariko ntigwa. Ubushuhe nabo buguma ari bwa bundi nyine burenze rwose.
Ubundi abantu bashobora guca bahangana gute n'iryo hindagurika ry'ibihe ngaho muri Zambia ga Claude?
Nukuri izuba abantu ira kuvuga ibijyana n'inzara iki uganga abantu ubu ugasanga n'ubu turi ngaha ugasanga nta mpuzu twambaye kubera izuba bari byinshi kuvuga ngo navujya mu nzu ngo muri hanze nk'akayaga mbara twa tombe ino muri Zambia hari ibiti byinshi hari ibiti byinshi ariko ugasanga munsi y'ibiti ariho bicaye n'andi ntabyo kujya mu nzu haba mu ijoro ni ukuvuga umuntu aza gusinzira yari amasaha y'ubucabuca ariko araza akabeho n'andi hoho bijyanye n'ubujyama mu nzi n'ubwo bujyanye mu mazi kubera icyacishe
ukwihangana nuko rera andi makuru tuzani yavuye Zambia canke ico uvuga kuyo twagushikirije naya ni icyaha
makuru gena niko mvuga na makuru mbonye ku rukana bumenyi na yindi kintu cyo cyo Amerika niko muravuga icyo cyero cyabaye ngaho mu Burundi wacu bamwe baravuga ngo ya rede tabara igarute ariko abandi bavuze yuko nabyumvirye yuko arabagizi ba nabi ariko tugerageje kuraba nibaga yuko nk'abasimbiye ejo ku maradiyo ngo bamwe kunguranya mbaga ku ma Facebook bavuga ati ni ebe tabara ni igihe bibi ariko nibaze yuko namwe mushiko mura ndadutohoriza kugira ngo hatwe ko dukirikirana ibyo bya Amerika cyane ko nta ndi maradiyo dukurikirana ibyo bya Amerika bya kurikirana na BBC kuvuga nivyo tuza turabona ku ma Facebook ku wiki cyangwa bituma natwe ibyo tugira ubwoba cyane nabi no mugabo zabiri ko byagera mu gihe cy'uwasha amavukiro cyangwa kurikirana hasi
ni nukurindira tukaraba tukanabandanya dutohoza natwebwe kuko ratwamenyesha makuru bacu batemerewe gukora mu Burundi ariko amakuru yo turagerageza tukabandanya ducukumbura nta baravuga ko bitirije ico gitero canke nta uremeza abo babagikoze ico tumenya turaza kwibashikiriza
ego mu amukoze ayigira kabinagomba kuvuga ko nikijanye na bajya bamenyesha makuru batanu n'ibanirenge batanu ba bikiye makuru iwacu
ni bane n'umushoferi wabo aha
kana danje kare ngo bagiriza yuko ngo bakorane n'abagwanyi kandi kandi nabo bakavuga yuko ngo coba bahashyize n'igitero kitaraba ariko byateye kitangaza kidutangaza n'abantu nuko baciye bavuga yuko ngo ntibakurikiranwa ntibagirikorana ku kubera n'abanyimenyesha makuru nimba n'ihenge niwo kwibakurikirana gute nacye ntangara cyane mbona yuko menga harimo n'ibintu bya politiki biba biriko biragira hano biba biriko birinjira munuzeye mu bucamanza ko umucamanza hamaze kubamo ibintu bya politiki agacaba atabamo ukugenda ku bucamanza ni kuvuga nta kuri kuzova kubonetse nta kuri kuzova kubonetse
aho onye icushatse kuvuga ngira ngo uri kuravuga yuko umuco bita umushikiza manza mukuru w'urundi yavuze ko abamenyesha makuru bayiwacu badafunze kwera umwuga wabo ahubwo bafunze kwera ivyaha baregwa ariko bagifatwa bari bavuze yuko ngo babafashe kugira ngo bashobore kwakingira umutekano wabo
none ko batari ku kazi kabo babafashe bagiye gutoza inkuru ziriho zirabera kuki ku rubuga mugamo nyuma gacambu yakozwe ko batari ku kazi ibyo ntibyumvikana na gatoya
Sivestre Nyandwi mu itangazo yasohoye ari wo mushikirije amanza mukuru w'urundi yavuze yuko abo bamenyesha makuru batawe muri yo mpibijanye bivanye n'igitero c'abantu bitwaje ibigwanisho ariko mu kinyamakuru iwacu bose bavuga yuko bari barungitswe gukora akazi kabo kandi bari banabisabiye uruhusha ni navyo vyavugwa bikiba reka umuntu arindire ikizokurikira ariko hagataho basabiwe kubandanya bafunze kugira ngo bashobore gukora amatohoza ngo begereye ubutungane
ego ariko nije mugabo no ku butungane sinagomba gukebura twebwe abarundi n'ubutungane bw'uburundi ko oba akavugishwa ukuri atareka kujyamo niba ari mu butungane noneho mu nzego zose akaba mu ukuri hagiye urwego rwungirira urundi niba ari urwego rw'ipolisi agakora igipolisi niba ari urwego rw'ubucamanza agakora urw'ubucamanza atakuvuga utawuza kwigira mu bucamanza ubona ko ari umupolisi cyangwa ibintu n'ibiki naho urwego rw'ipolisi n'urwego rw'ubucamanza nibaze ko bidasa mugabo
urakoze cyane Claude hagataho mugabo nibutse yuko Antoine Kaburahehe yatanguje kimenyesha makuru iwacu yabwije urya Amerika ko bagiye kuzokunguruza bakitura sentare isubira mu imanza urakoze ugira umunsi mwiza
ego sawa namwe muragize neza murakoze muraza gusubira kumpamagara
ugira umunsi mwiza Urakoze cyane. Urakoze gose ugira umusimiza ngahurusaka Zambia. Ego, hama tugitangura mu buseko twavuze ibyihindagurika ry'ibihe nuko inama ubundi isanzwe izi ku izina rya COP ni inama ngaruka mwaka igaruka ku byihindagurika ry'ibihe iri mu zikomeye za murya itunganywa na n'ishami mpuzamakungu ONU igira 25 ubundi yari itegekanije kuzobera muri Chili ariko igihugu cha Chili cavuze ko kitagishoboye kwakira iyo nama. Espagne niyo yacivuga ati tuzofata iyo nama. Iyo nama rero izobera muri Espagne ku magenekerezo ya 2013 mu vyigwa hararaba ingene ihindagurika ry'ibihe ryoza riragabanywa n'icokorwa kugira ngo ibihugu bihure n'ihindagurika ry'ibihe ata vyinshi vyakoze bishobora gufatwa mu mugongo muri uko guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Arma nawe turi kumwe ikadze.
Ego mwakoze.
Aho uherereye twaramutse kandi turaza kwirirwa.
Ego jemeye imasaka ikigali ariko ndi Murundi. Ndi Murundi nataka kuvuga ku bintu by'igitero byaraye bibaye ku Bujumbura. Ego mva je ni nyimanuro nagomba guha bene wacu b'Abarundi baba bakiriyo. Je nk'umuntu kwa hiyo kuna chise kuchumu mwenye kabiga hali jemi kenze mufachimi na kazi hili jena labo nye jemi zubu rundi vijenda mbu anura vene wachu kuku ala rundi usangredu kunda kayoga ndu mfaname murumurundi kazi hili bagira keze bagawano lebala huku nubotaka kuku hili ya nwaru jena hivo nyingumu niyavaye mwenye kabiga nga manara jivaye mo nivazako ye aho bigeze bogerageza bakicunga mu gihe tubona ko iriya ntwara amakungu biba ari nkaho byarajyana inaniye ko boyigondoza kujya mu biganiro mu kurinda rero ko twebwe abarundi nyine twisubiriza ibintu mu buryo bagerageza bicunge umuntu ntibijyajyarekwa ngo bagume bajya mu bubari kuko abansi b'u Burundi bo baruzuye sindomye ko urutoki ngo bicanga uriya mugiye batarana tugira n'abakozi biriya barajyaraye bibaye no bantu rakubugerageza bakicunga bakaza baratakare nico nagombye kucyiza kugira menshi duvise mu kanya ko muvuze yuko ibiri bya Amerika ibyo voilà ntabwo nari nzi ko itakivuga hariya mu Burundi
tuvugira kuri shortwave
nari nzi ko kijyanditse kuza gushyikira abantu benshi mu bihugu ariko abo rishyikira barashaka kubwira abandi bagerageze gucunge umuntu ashobora gutumira icupa akarinywera mu rugo iwe rero kubera ibihe Uburundi birimo antuka nta muntu n'umwe atabizi isi yose irabizi ko Uburundi biri mu bibazo kandi ibintu ndiko ndihindira byo nyene urana biguma umunsi ku munsi biguma biboneka abantu baguma bamwe nyene tuvugana arashobora kuba hariyo abapfuye.
Gusa kuri ivyo vyiju rya use amakenga ko ritaza gushikira benshi turi kuri wezi tata kaburungu radio cuve wa kaburungu.com kino kiganiro baracumva turi kandi no kuri YouTube hama turakirungika tukirungikira abakunzi b'ijuru rya Amerika biciye mu bitandukanye
tukiri hariya abana tukiri wacu warashobora kumvira ijwi rya Amerika kuri Mega
kuri FM
kuvuga nk'umurimyi ari ibubanza cyangwa ari mu cy'ibitoki ukamubwira www urumva ariko nta kibazo nibaze yuko
ico uvuze kirumvikana kandi kiranatuvuna na twebwe
kubera na kera nta maradiyo ariho mugabo hariho tradition orale abantu bashobora kubwirana ituma bayumvise yuko umwe wo kwicunga agatakaye abantu bakirinda gukoranira ahantu benshi nicyo nagomba mumfashe mu yereze kuri bene wacu bari hari
ubutumwa ngira ngo babumvise ego ariko gato dukosore hari akajambo wavuze ufatiye muri rusangi kwa barundi bakunda aka urukanywa gufatira muri rusangi hari abavuga ko ubundi atari na vyiza cyane ariko ubutumwa bwa ngira bwashitse
ego ariko
urakoze cyane gose amangaho mu Rwanda
oke mugira umunsi mwiza namwe ngaho muri Amerika
ugira umunsi mwiza.
Sawa.
Ego, Fabrice nawe wikaze dusangira ikiyago.
Mwaramutse.
Twaramutse, turaza kwirirwa turibaza. Uherere he ga Fabri?
Ndi hano mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga. Nukuri turashima Imana bwakiye neza kandi twiriwe neza na mahoro.
Tugakwijambo rero.
Mu byukuri cyo nshakwanza kuvuga ni kucyo kibazo cy'igitero cyabaye mu Burundi. Mhm. Yari se burasinguka bari nk'abantu y'imitwe nk'inagondwa iri gushaka guhatirizwa. Atirizwa ubutegetsi buriho kugira ngo bemere ibiganiro ku ngufu. Ngo kandi bemere ibiri ku ibiri bizapa mu biganiro ku ngufu ari siko n'abandi ko byumva. Icyo rero nkaba mvuga ko atari byo nk'imitwe yitwaje intwaro bitakaba babikora kubwo hari imiryango mpuzamahanga hagomba kunyuzwamo ibiganiro bakaganira neza ku buryo icyo kigomba gutorerwa inyishu cyangwa se igisubizo batiriwe bateza kumena amaraso y'abaturage. Kubwo twebwe Rwanda rugufi nirwo nitwe tuhaga kandi babanye politike biyicariye bashaka abaturage mu bintu by'imirwano. Ntago ari byiza ko abumwe guhohotera rubanda nyamwinshi ahubwo bakabafasha ku buryo bica bakaganira bakajya ku meza bagatora amatati yabo bikarangira nta kwango barubandanya mwinshi uhagwe. Ikindi nashaka kuvugaho ni kubwicanye umaze iminsi ba mu Rwanda aho za Cyangugu ndetse no muri Muhanga. Mu by'ukuri twasabaga ko byibuze hakorwa iperereza ryimbitse kugira ngo ubwo bwicanyi ubashe guhagarikwa. Kuko uyu munsi none abanyarwanda turafite itangiye kugira ubwoba twibaza niba ibyo bintu bishaka kuba bishaka kuza cyaba tutika kuba yabigiye kugaruka nk'uko cyenda na kare byari bimeze.
Uri kuvuga ubwicanyi bwa ryari ga Fabri?
Urabona nka bura bwicanyi bwabaye muri Cyangugu muri Rusizi bitwaje intwaro za grenade. Nuriya muntu waguye mu murenge wa Shyogwe atewe ibyuma uriya wari mu Rwanda shyaka wa Ingabire Victoire. Ibyo byose ni ibintu dufite ikibazo. Niba ubwicanyi bukorwa ku manwa rwose dufite ikibazo, twasabaga ko byibuze hakorwa iperereza ibyo bintu bigahagarara. Ndabizi neza no kuba mbivuze nanjye ubwanjye nshobora kugira ikibazo cy'umutekano muke. Ariko ngende umuntu rwose udashaka guceceka kuko ntarebera ikintu ngo nticeke kuko biba bibabaje kubona abantu bapfa kandi ari abantu bazamura igihugu. Niyo yaba ari umwanzi w'igihugu hari ubutabera bugenewe ku buryo umuntu agomba gucishwa imbere y'amategeko akabihanirwa cyangwa itegeko rigafata rigakora ibiri mu nshingano zaryo. Ni ukuri rero twasabaga ko ubutabera bwakora akazi kabwo ntibagumye kurebera abantu bapfa gutyo kandi igihugu gifite umutekano.
Ubwo ngira ngo ibyo bavuga cyari cya gitero cyahitana bane i Kamembe.
Yego.
Hari nibutse neza ngira ngo mu matariki ya 20 z'ukwezi kwa 10.
Yego. No kubwicanyi bwabereye hano Shyogwe bw'uwo muntu wishwe ku isaha ya 12:00 bishyira saa moya hano muri Shyogwe. Ariko ubu nge mbivuga ndi Muhanga nubwo nanditse ndi Kigali ariko nanditse mvuga ko ndi Muhanga. No kuri rero twasabaga ko ibyo bintu byagabanuka. Namwe murabizi mwarabyumvishe Madame Ingabire Victoire yarabitangaje mwayibonye kuri za WhatsApp namwe ndeke kimwe n'umwana yinjijeho na BBC yinjijeho. Iwe yari sekretari wiwe niba yari umunyazi cyangwa se umunyamabanga we niko mbyimbizi neza.
Urakoze cyane ugira umunsi mwiza.
Ikindi nashaka gusaba nuko
ariko usongora kugira ngo twakire abandi bari ku murongo hariho Adela Nindiri hamwe na Sylvestre. Utikindi
kindi nuko nasabaga kanya mukaza kumpamagara nkaza gusuza no mu gitondo ku munsi ukurikira wo cyumweru
kaza gusuhuza abantu. Ndeka tukwemerere mu ndwiza uno munsi ntibiza gushoboka. Yego,
zamurakoze kandi mugira akazi
keza. Urakoze cyane Adelin ikaze ku Jugi America.
Murakoze cyane Diane, ndiko ndabumva 5-5. Murakoze cyane pikaze mu mpaye.
Uherereye
Herereye Bujumbura mu Burundi.
Duka ku ijambo rero.
Nashaka ubwa mbere nubwo umuntu tuba turi mu mibabaro itandukanye, nashaka kuvuga ku bintu bibiri. Icya mbere ni icyaba abamenyeshamakuru bagenzi banyu basanzwe bafunze bafungiwe mu ntara ya Bubanza. Ni inkuru y'incamugongo ku bantu twakunda kuba dukurikirana amakuru, kandi amakuru yaba ari amakuru meza, yo amakuru y'ukuri kandi bakora ubona ko neza atabo bahengamiye. Hanyuma mu gihe bari bagiye gutohoza amakuru bakaca bafatwa bagatabwa muri yombi. Ibintu bibabaje cyane kabisa. Kuba Diane Diane Anyeshi Ezide nabaje abandi babiri
uvuze Diane ariko ni Christine na Agnes
ubutungane cyane cyane umusikiriza manza mukuru w'igihugu tuvuge w'igihugu bo boba bari hejuru yabajya babafashe ibubanza bafata ingingo ibereye kabisa abajya abantu barekugwe bidegembye kuko nta kabi kabo uretse ko bari bagiye gutohoza amakuru yonafashije abatware bakamenya icyo bakorera ko mu gihe boba bari banose amakuru y'abajya abantu urumva ni ikintu mutungane bwo hejuru ubwo bwica bufashije kugira abajya abantu bidegembye vraiment byofasha cyo
duhimbara cyane urakoze cyane ubwira umunsi mizadona
ikindi ari nacyo cya nyuma ni iki kintu mwadushiriyeho cyajya amagurupe urete ko ari twese twanabisabye mukadukundira mukashyira hajya amagurupe aradufasha cyane muza mudushiriramo ibiganiro bya radiyo y'ijwi rya Amerika hanyuma muze mudushiriramo n'ibindi biganiro bya dususuruke yaduha n'ijambo ibiganiro byose byose reka n'ibiri bya muri isanga bikorwa ku wa gatandatu iwanyu mu ntara byinshi bigenda birasa kuri iyi radiyo muzamu bidushirira ko byo dufasha cyane ni mu gihe tubona mukunda kuturungikira ko amakuru hamwe na iwanyu mu ntara ibyo biganiro biba bikenewe cyane ariko n'ibyo bindi tuba tubikunda ku buryo tujya gurupe twumvikanishiriza iradiyo ijwi rya Amerika kuko atasigariro okena
yego turabyumvise turaza guhera uno munsi tubikora hanyuma ikiganiro uvuze ngo duhane ijambo si duhane ijambo ariko nidusangire ijambo mbwa nacu tugiye kuza turakibashikiriza nk'uko bisabye
cyangwa murakoze cyane Diane muheza gigwe ko
ubwira umunsi mwiza
watwe
Sylvestre ikaze na mwebwe amahoro ego ahwerereha mucuduga ku ijambo turashima imana akabeho katanguye mugabo nivyo bihe tugezemo
hani bugane na imvura ni nyinshi nihora abiriko biracisha ibintu nihora ama nagomba ngomere ku ijambo rero icyo ngomba kuvuga Diane urabona intambara ntacu zimaze yewe navuze yuko intambara dukwiye gukora ubu intambara zizapoti kuganira abantu bakaganira izi ntambara aho za kabiri mbe Uburundi buzogera hehe bugumye mu ntambara abarundi barazinana barabana barabanye none bagomba badusubize mu byahise nka bya bindi byahise baje bavuga ngo ikisingira sino bisubiramo urazi ayo byakoze nuko none nk'ubu tugomba dusubire muri biriya n'ukuri kandi twari bisikije ubu byari ibindi bihe twagezemo biriya bihe byakera byadukoreye ishano nuko hari 93 abantu barasubiranye bavukana barasangiye abageni nuko barasangiye ibere babana neza ta n'umwe yangana n'uwe nta bwoko bwariho ariko ibyo bintu ntitwamenye ibihe byati none ubu naho tugomba bisubire ahakiri agakoma na gatoya nikakoma twongere dusubire mu ishano aho twokerebutsa abarundi nk'uko dusangiye ijambo nk'uko dusangiye uburundi bwacu ni bumwe nta wundi burundi tuzoronka bugira kabiri aho umwe yimushyira utenda kuguye hano ngihari tuzoguma mu Burundi bumwe none ubwo Burundi tuzobugabura gute ko mbona agahugu gatoya
hanyuma kubwawe ga Sylvestre icokorwa ku mpande zose
kandi twese twarasangiye abageni twarabyaranye twaracanganye nk'uko wafata ubushaga n'ibiharage n'ibigori byose ugacanganya n'uburo none ibyo bintu bisobanura gute
Sylve icokorwa ku mpande zose kugira ngo izo ntambara uvuga udakeneye ahubwo bari bakwiye ku
ayo mahane yubaho tukaguma tujyana tukaguma tutumvikana mu mvugo
kubwawe hakogwa iki ga Sylvestre hakogwa iki
twarasangiye abageni kuko ndabwiye niko bisanga cyane none tugomba dusubire muri bimwe bya kera twongere baduhende twongere dusubirane ibyo badukoreye nacyo byamaze bijya bihizwe ari gutitaje ku abantu bati bijya byari ibyo byari bisanzwe kuko urabona hose ku isi bijya birashyize ariko urabingira abarundi baciye bajyana bagasubiranamo n'uyo mujyano n'ubu kugera n'ubu utazopfa uheze mu bantu baguma babyinjiya kubera bagateranya baduteranye none rero diyane ni ukuri dusaba imana imana ituze imbere ibyo bintu ntibize bigarutse mu Burundi abarundi bashyire hamwe bicare ku ntebe baganire ibyo bintu babyibaze ibyabaye bibaze ibyabaye kuko kera ibyo bintu bizeho bigarutse ku bintu bishasha turi mu bindi
Ego Silve, muri make rero kugira ngo duhe ijambo abandi cokorwa n'impande zitandukanye zegwa na politike y'u Burundi haba bari ku butegetsi canke abatemera ubutegetsi buhari n'icane
abatemera ubutegetsi buhari nibaje hamwe nabo bategetsi barabe ingene ubwo butegetsi ubusangira kuko Burundi ni bwa bose ntabwo batota ubwo ntabwo bazomushyira ngo zahariya ubu ntabwo bazomushyira ngo zahariya abo bari ku butegetsi bakwiye nyine ko nyine kurondera inzira y'ukuri kuko aribo bari imbere aribo bari kubararongora Burundi barondera inzira y'ukuri yo gukiza Abarundi bongere kutega akarambaraye mu gihugu kuko ntabwo tugikeneye abarundi bararanduwe na karambaraye uzoka bakwegera karambaraye bazomukunda bazomwa kuko abarundi barafashwe n'ibibazo bibi bamwe barahunga abandi bizimira gute none rero abazoba kwegera karambaraye iki cyahise bazovyemera ubutegetsi buhari rero nibufate ingingo nziza bafate umuheto bafate ikiganiro cyo kubaza nibo bari ku butegetsi nibo niba babyi
urakoze urakoze kuri ivyo vyumviro vya ugira umunsi mwiza a Silvestre
ukora babyi hanyuma bamenye ko abarundi bose ari abana babo hanyuma barafite uburyo bwo bikora ubwo nyene bigaca bishoboka bashobora gutanga imbabazi n'umwana ye yacumwe imbere ya se aragirirwa imbabazi kuko babazi zamazi hari kuko ikahabaye umwana yose bamayibobo wose usanga sigazirira ari mu ishyamba
urakoze cyane
mu ishyamba rero acara igikoko
ugira umunsi mwiza Silvestre ngaho muri Uganda urakoze ku vyumviro vyabo yego urakoze ugira umunsi mwiza urakoze Silvestre muri Uganda trase na Arma ku yundi murongo wa telefone Arma ikadze
yego Diane ndose ndakuramukije
Diane ni nahaje uherereye hega Arma
ego
hamaduga ku ijambo nimba ari amakuru tuzaniye canke ivyumvira
ndashaka kugaruka na cane cane nkuko benshi bavugarutse ko kubamenyesha amakuru y'ikinyamakuru iwacu by'ukuri n'akarenganyo kamwe kari mu Burundi kamwe katagiraho kavugwa kamwe katabaho ku isi ku isi nzima twese turamenyereye ibihugu bikoresha amenyeshamakuru babaho ubwisanzure bagakurikira nabo baba barwana turabizi za Afghanistan za Iraq za hehe cy'ukuri nk'uko twagiye tubikurikirana abamenyeshamakuru barahohotewe bimwe bikomeye bimwe bitagira uko bivugwa iyumvire kuba barasabye uruhushya guverineri akema na guverineri ko abahaye uruhushya mugabo umuntu ageze umutekano akabahagarika ubu hari guha abafunze Burundi mu gaso k'ibubanza ka Mimba by'ukuri twese twabyakire nabi ibintu bibabaje by'ukuri leta y'Uburundi ariko kwikubita agashi ikabikora abamenyeshamakuru bari kubinjira akarengane bari kubagira ibintu bita twese tubona ko ari ikintu cy'akarengane by'ukuri nk'uko amashyirahamwe mpuzamahanga ariko arasaba guverinoma y'i Bujumbura yuko yo ariko abamenyeshamakuru by'ukuri bari kubara imirwana bikaba bahohoterwa ni ka gatika ka muntu kariko karahunyangwa mu gihugu cy'u Burundi kariko karahunyangwa atacamira aka munyumwe ara mama cyukugira babaje cyane cyose biko biratobaza mu gihugu cy'u Burundi aho nka cyitumura nya gihugu biko biratobaza bara mu cyo kuba rikora fungura z'urugusa bagire umuga wabo atamateko namwe barenze by'ukuri
Hanyuma ga Arma imbere kubandaniriza kuri ico kindi kuri wewe amenyesha makuru ni inzego muri kino gihe urundi biko bwitegura amatora mu 2020 bari bakwiye gukorana gute kubgawe umuntu umviza makuru
kubgawe amenyesha makuru bari bakwiye gukorana neza na leta bakumvikana bakavuga ati dukore gucya na gucya ata muntu agiye kubyo kugwara ubundi kubyo bitagende gucyo naho ibituramenyere mu Burundi yuko dibitaje parishitse mu gihugu cy'u Burundi nico kinyamakuru cyari gisigaye mu Burundi ibindi byose byarugaho niba dako nacyo giye gukurikira bo abantu kuko bagiye kwitegura ibintu by'amatora
hama ubutegetsi nabwo ubwo ubutegetsi nabwo bwari bukwiye gufata gute amenyesha makuru kuko uvuze ku ruhande rumwe
ubutegetsi bw'ubujumbura by'ukuri nibwo ubutegetsi bwa mbere mu kwisi nzima buri ko bura kunyaza gatika ka amenyesha makuru ubutegetsi bw'ubujumbura bukwiye kureka abanyeshuri makuru bagakora umwuga wabo hari amategeko abagenga bakavuga ati umugabo ntimurenga amategeko aya umugabo akabareka bagakora bakabareka bagakora icyo gufunga si cyo mbona cyo z'imbere hama nkanda neza kuwaho da mu ubuhutu w'Abarundi Michel Kafando yari asezeye kumuhunza w'Abarundi by'ukuri bamwe bavuga abandi bakavuga biriya ubutegetsi buravuga ati ni manda yiwe muri sanze by'ukuri yananiye kuko yamaze kubona ko ntacyashobora ku mpande z'ubujumbura n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ubujumbura byamaze kubona ko byamunaniye by'ukuri nagenda bibona n'inyagihugu byamunaniye ntabyashobora kuko guhuza leta y'ubujumbura n'abatavuga rumwe biragoye kuko ku ruhande rwa guverinoma baravuga ati nta biganiro dukeneye byararangiye bagiye kwimereza amatora ntawuzi kubigenda kandi koko kuba atanonanye ndabishima kuko arabona ko akagiye guhinda imbere kagiye guhinda nyakuba mu mishima kuko nkagaruka ku kindi hari biherutse kuvugwa mu butegetsi bw'ubujumbura bereke abahoze abakuru b'ibihugu sinzi niba mwiza mwana byumvise by'ukuri hariya ego amakosa nyambara abaye kuwa perezida umuperezida bahetse gukora ko icyubahiro cyabo kizicamo n'abantu n'amategeko cy'ubuzima bwabo
Sibishasha biri mu ibwirizwa nshingiro riri mu ibwirizwa nshingiro nshasha gemeje harahize ngira ngo umwakure
ibwirizwa nshingiro rishasha bemeje by'ukuri ibwirizwa bagiye guhunyanga byaturutse Arusha by'ukuri jyewe ko mbona bari bakwiye gufatwa kumwe ego nyamara yari bakoze ngo abagize abayihaye ubutegetsi ku nguvu ngo n'abatowe n'abanyagihugu ngo ntibagiye gufatwa kumwe ntibagiye gufatwa nk'abantu by'ukuri bose batwaye igihugu n'abamwe bose baba bagize amakosa ntibafatwe kumwe bafatwe kumwe nk'uko ari abaperezida tugende tubaha nk'uko ari abaperezida badutwaye bose bafatwe kumwe bareke kuba nkunzi kuko hagiye kuba nkunzi n'ibyanjyanye bizazofa byeze mu gihugu cy'Uburundi cyangwa mu by'amakuru bikwiye guhagarara hanyuma ama ituze rikaboneka mu bantu kuko hagiye kubaho gutyo oye urumva bose ntibagiye kuvugwa n'imigwi itatu ko nabyumvise ko bagiye babisigura ariko kubwanye nk'umunyagihugu ntibyanshimishije bari kubafata kumwe mugabo bwacu mwebwe mwakoze ibi none byararangiye na kahise mugabo bari ko barazura akagije akakera
ama kugira ngo ntihabe nimba hari ni kugira ngo nimba hari umuntu yumvirije radio atazi ivyo uri kuravuga hari haba aba bavyumvise ubwa mbere reka mvuge ko ari integro y'itegeko rizogenga ari karamukagemeye rigaca mu namashinga amateka ari karengana no mu namankingu za amateka ni integro y'itegeko rizogenga uburusho abavuye ku butegetsi mu Burundi bahabwa muri iyo integro y'itegeko rero harimo ko umukuru w'igihugu babwizwa gusubiriza karusho kuko yahoraja mu namankingu za amateka ubuzima bwe bwose ejo mvugana mu kiganiro gito nagiranye n'umuvugizi wa president w'u Burundi ari we Karegwa ndenza ko yatubwiye ko ata byinshi ashobora kuvuga muri ubwo burushatavyo bikiri banga ntituramenya rero na kahe karuco kazojamwo na kahe karuco kazovanwamo tukazobimenya tuzobandana ducukumbura tubabwira
ntako turamenya ariko urumva ko abo bahagara kuri bahagarariye kuri domine w'abagabo n'abagaza bo batwagiye guciye mu nguvu urumva bo iyo ngere n'amazina y'amateka y'ubuzima bwa ugo tugarahagaze
yego
urumva hagiye kubaho iyo migwi itatu mu Rwanda rero turimo harimo abantu batandukanye gutyo uri mu rwabo n'umugwi rero wa mbere w'umuntu umwe ibyo rero dukuri byaruke gufatwa kumwe kumwe cyabanje abantu nyambara babo bahozaga kudugu ba mbere bakihari niba bareke nabo
ugira umusimwe urakoze ugira umusimwe yego urakoze ugira umusimwe urakoze yego muri iyo ntego y'itegeko baravuga ko umuntu azoronswa novuga ngo akokarusha numukuru w'igihugu azashikiriye ubutegetsi aciye biciye mu matora yatowe n'abanyagihugu aho no kuvuga yuko wahoze ari perezida w'u Burundi Pierre Buyoya atarimwe novuga ko Domitiano Ndayize nawe nyene atarimwe co kimwe na Sylvestre Ntibantunganya ejo gi America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga
Uwanyuma fita meza bibi Nonera vura mutaye Umutaye kubera marongo Umutaye kubera mafaranga Urovyaro wavyayura rutaye Giri kigongwe wa mugore Mama kwa maziki he Yagi ega papa we Na ulicho nda vishula Nga na ulicho basuiza Ea wanuko basiga eva sa Hoba chie eva vitaba maivo Jiri kikongwe wa mukare
Karirimbo ni akaririmbo igikara ka Dr. Cloud. Dr. Cloud ni umuririmbyi wo mu gihugu c'u Burundi. Twakire uyu ndi murwi w'abakunzi b'ijwi rya Amerika bari ku murongo duhereye kuri Cedric. Cedric Ikadze. Uherereye ga Cedric.
Ndi nga Kampala Uganda.
Nduga ku ijambo.
Yego, ama rero nanjye ngibije ngomba kuvuga kimwe cyane nagomba guhera ko nagomba guhera ku y'umuntu aheje ibwa nyuma numvise ari ibintu numvise mwe yarafite agashapo yego niko ariko ukuntu yabuze ngo leta y'ubujumbo ariko nibaza ko leta ari igihugu ngira ngo tuce tugafa ari leta y'igihugu cyose
ni barakunze kubivuga ni novuga nko mu gifaransa ni mvugo y'igifaransa bavuga ngo gouvernement barakunze kwitirira leta umugwa mukuru baravuga leta ya Kigali leta ya Kampala
yego cyangwa ariko rero hama rero ngo makembuka kugijanye n'aba bagenzi banyu b'abanyamakuru bwo mu kinyaga kuri wacu jenga bwanti nkabira ni kore sana ama nka saba leta y'u Burundi yuko njya ikibanza cy'umumenyesha makuru nabwo kiri mu bihohero go ama icyo ariko nibaza yuko bazokwikubita gashiba karaba bakabarekura guko iki kirongo kirimo cyari kirimo cyiza cyo guhumuriza imitima y'abarundi n'abari hanze bakamenya ibiriko biraba n'ibyo mbo batabanye atankuru ziriko ziratangwa ubwo bahubwo bacha byiyongera ego amare je nka cyangomba kubabaza mwe abanyamakuru ari amakuru twari kandi cyo gutaronka avuye mu kinyamakuru wacu ariko tumaze igihe atabisa yaronka sinzire ko cyo bacyarugaye ko babake bayugara cyangwa ko abakozi bahora bakora kurondera ayo makuru marabo cyo akabaza nako mu zo kambarize
uri kuvuga ngo amakuru mahora muronka bice ko hari hayo je mbona aca ko ya hari hayo mbona jewe ahora rungikwa mu migwi itandukanye
Ndangara makuru bahora bashira ku mbuga za WhatsApp cyane gushana cyane za WhatsApp abantu bakayabahereza ariko apfuye muri iwacu ayo rero tumaze igihe cyaronka n'icyo nagomba kuvuga ni na ikindi ariko ayandikwa yo na kinana n'abonyano bayandika mugabo ayo bahora badishikiriza ari mu Kirundi ubu ntabwo ko yandikwa byinshi ntibayaronka ariko bakoreje izi mboga za WhatsApp yahanahana byari ibintu byari byoroshye
urakoze cyane ugira umusimiza Cedric ngaho muri Uganda
murakoze cyane mugira akakigeza
yego kuri ndi murongo wa telefone ni Sindayigaya siwo mana so mana uratwumva aho herereye hama uduge kwijambo
keni sawa murakomeye
eh turashima imana uherereye gasibo
keni sawa ke bukenye ne ndashimo witeka
eh uherereye
yego usangana n'ibintu gifagara cy'ubujumbo
ndumva uri kuya natambuka
eh ndiho ndatahamvuye ku kazi
eh
ego je na go mbuge ku bitara idi ba yejo ahani mu gifagara cy'ubujumbo ego ejo harahantu mu kabare bateye amagerenade abantu barahobera abandi barakomereka kize ko mwaba mwashije kubimenya
ego twabitangure ku ikiganiro twanabishize ku mbuga zacu ni batatu bitavye imana bahitanywe n'ico gitera abandi batanu barakomereka mwirohero ahitwa kwa Gilbert nahazwi ku izina rya Gilbert
ego me kumva ahari ibyo
ukabivuga kwige
rero nari sanwe inda haruguru yaho byabereye nyene nsanwe ndumukoze nkora mu mpango zaho nyene byabereye rero uno munsi bagiye nsaba dekorosiya abapolisi abasirikare badushaka kamugabo nta kintu batoye ubu nturamenya n'ikintu na kimwe turashagindiriye nta nubu aho abantu baracugaye haracungerewe ntiwora
hanyuma hambavu yaho hacungerewe ubundi ngaho onye muri iyo quartier nibaza ko nirohero bavuga ko ari kuri Muyinga hameze gute icuka kimeze gute abantu bariko bararengana atakibazo
ni sawa ntangorama
imbere yuko ico gitero kiba hari ikintu mwari mwabonye kidasanzwe mu ruja n'uruza kw'abantu
aya nta nikimwe kweri ntangorane nimwe kweri byari bimeze neza abantu bararengana kuri kwa abantu bararengana kuri kwamye najina yimeje kuhaca nyene yari saa babiteye nka saa tatu jana meje kuhaca saa mbiri na kenda mvuye gusima utuntu abadose bari bantu ntangorane nyine urumva ngo bage cyo nyine mu modoka batera binjira bwa bakiriya nk'abaje kuvura umushasi baca bashika indani umudamu arabereka aho bashyira imodoka baca batera binjira mu kabari baca barabasaba abantu kandi hoho uri kurihereza ako iyi karatiri rero nk'umeze neza keretse zikarateri z'akanyosha gutyo za mutakura hariya bukerere baguma bica abantu rimwe rimwe nyine gacamwe gutyo ubonye nanke nko hagati mu gihugu waba nsanzwe mvuka ukayifashe neza mutagitega imbere yanjye nawe mwayibonye nimwaba munkeneye iminsi yose yama yugure mutohore mu ndondera
uraza uraturungikira mu gihe cyose uzaba ufise icyo ushaka kuvuga
aho ni sawa
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza ngaho mwirohero aharaye habereye ico gitero cahitanye batatu kigakomerekeza batanu
sawa namwebwe hiyo mukomere kwibanga
yego urakoze cyane turafise na birahinduka ku yindi murongo wa telefone birahinduka
alo
uherereye
ni Ivumbi
Ivumbi mu ntara ya Kirundo
ya Kirundo
haravugwa makinga Ivumbi gabirahinduka.
Sa?
Aho Ivumbi havugwa maki.
Ina havugwa meza kabisa ni sa. Yego.
Na makuru arutubuzaniye canke n'ivyo uvuga ko iyo twagutangarije.
Ni bintu nareko ndabona nyine umenga ntibigenda neza mu Burundi bwacu kuntu ibibazo biguma byisukiranya. Numvise incama cyakora namye gusenga nunguruye umurongo mu kanya nyine numvise incama kuko nyine aho Ibujumbura nyine abantu bariko barahona gucyo wapi kabisa numva nange byanteye ubwoba ahubwo ego nasaba leta kabisa irabe ikwikora kugira umunyagihugu kabisa yame yakingiwe ahari hose ego kuko hari ukuntu nyine umuntu usanga ariko arisuka mu bintu ugasanga nibyo ariko arazira kabisa nyene irabe ibiganiro byinshi byinshi mu banyagihugu nayo ubundi kuguma ducana mu studio byiza ego nicyo nashaka kuvuga nanjye
hamahamba vyo vy'Ibujumbura aho mu Ivumbi no mu micungararo ya Vumbi za ntega zande ho byifashe gute
ino byifashe neza nubwo atavyera ngo demuga ntabwicanye nk'ubwo buhari ego tukabiza turi baneneza n'abantu buke nyene nk'uko nyine byama ega ariko gusa nubwo twumvi nubwo haba habuzwe kure yacu muga kizima tuba turi mu Burundi bumwe kabisa twese biratubabaza. Ego
urakoze ugira umunsi mwiza ngahivumbi mu ntara Kirundo.
Eh namwe turabashimiye.
Ego ikiganiro ni muri isanga ku ijugi ya Amerika misi yose ya gatandatu tubakanye kugira ngo mutubwire amakuru avugwa hiwanyu mungere mu gico muvuze ko twabatangarije atandukanye yaba politike imibano ivy'ubutunzi muza makungu canke ariho hose turase na Nduwe Imana kuri ndi munongo wa telefone ikaze Nduwe
yego ndabumva cyane
uherereye
biga mu kanyo cyo mu gisagara cha Bujumbura
duga kwijambo
Eko chuna kile mbuke ndabona awa hivituwa kwa aneshuhani mkupatela cha ujumba ndabona waba yungara kwa kuri. Huko kuhuweze awa kitee ronga hanyene mkanyosha kukia wakane wakaka andagura umugari hano. Mwani uwanaho vimuke mwani rongiro wakakea kulika za kawai wakaka andagura waja wa kari niwi niwi wabaje kari tubo na ali hafi hayikire ya basi kari niwi niwi watata wa nda cyaka cyangwa kubona hano bibone kizimeze kamwe kamwe kaza gatwe hano mu Burundi cyaje kapuwe eh kome hapa ikindi nacho na green shikize hariho ikashira mu gashize ate mafero cyangwa ha mu Burundi harakwiye ikindi cy'amezi atanu bidakora kaguma bona amasanga ya hano mu barabara atera yongera kubera bitagikora cyaje dusare yuko uko bosubira kuraha ingene bosubira gukora hama nasanze nakanuka hano mu mabarabara kuko amezi atanu araheze bikora nko kuri mitiwere gusa kandi bose bitagikora twagiye tubaze yuko baranico bacyarapfuye bisubire gukora nkuko byabwa hama ariko ntugaruke neza
nta na hamwe hakora nta na ni igisagara cyose bidakoramo ganduwe
ee hakora kuri mituwele kwa njene mihumbo na vikora ndo kuri loo mpe ahahuze leo ahanti mbo senti vikikora sinindi mhaafu ikina vikakora kandi ameza tano ageahele vikakora hakora kuri mituwele mhaafuze leo vikakora mhaafu wala kuri kura kukia mba wakarikora vikakora kukia ahona ama vikakora kukia ndane yeti
urakoze ugiru musimiza ngira uvye gabara vizi umfa
ariko
usongora umwanya tucunguze mu kwakira abasigaye
yego me hariho umuhungu araho yatike ibintu bwo buhinga arakora arikorera nk'umuyaga nkuba mu mazi arahereza nk'abantu biro gutakira cyashaka bisaba n'uko umwacaga abafaraga bwinda akoresheje amamu akagira gukabishikira imbere abategetse kamufasha aga
kwigeze twarigeze kumurondera kugira ngo ashobore kuza ngaha ku ijugi ya Amerika bidusigurire ndakeka uvuga uyo muri Bujumbura rural tuzokomeza tumubarondera hama niyo twamuronka azi abasigure twumva uko yabigenjeje urakoze cyane
yego murakoze kwa mutwibuka kandi murakoze cyane kuguma tubakwitana ku ijugi ya Amerika
ugira umunsi mwiza ngahonye mu Burundi
yego
turase na Manirakiza ku yundi murongo wa telefone Manirakiza
yego menda wumba cyane amahoro
utwumvurihe namahoro turaho
we ndi bisagara na cyo cyabujumbura
nduga kwijambo turakumva Manirakiza nduga kwijambo ari vyumviro canke amakuru tuzaniye
yego ikindi tambere
uri kuraja kure cyane
okay oya ntakibazo yego hanyuma rero ndeka ndabwire nande nafaka gusubiza kubijyanye n'uyu mutekano muke ninga uri kurashaka kumera nk'ushaka kwiboneka mu gisagara cya Bujumbura
aratwihanganira Manirakiza turumva telefone witameze neza reka twakire Atanaze uratwumva wewe hehe uherereye duzijwi nawe wariko uduzijwi ryawe urashobora kuzikuramo tukabanza tukayaga gati mbere yuko ukomeza
agujya kandi bishewe n'akazi ndimo
duga kwijamba usongora rero kuko nti turiko turorohegwa mu kukumva atwihanganire atanazi ni yasura kuronka kanya arasura dutera kamo nawe tumuvugisha ijuru ya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga dusigaranye iminota itarenga 5 tukaba turasozera ariko muri iyo minota 5 turashaka kwakira mwaho abandi ba Kenya rero nchuti bakunzi abari no ngaha ture turabangiriye ibiganiro twa twafitiye mu kirundi no mu kinyarwanda dushimira mwebwe mwafasha akanya mukumviriza muri sanga rino munsi mushaka kongera kumva kuri wezi 3 akaburungu radio ya Chuve wa akaburungu com yakoze Fatuma Limasi Kalala yegeranije amajuna engineer bari kumwe muhinga bw'izima jewe mari kumva na ridanene nazwe reka tuze kongera igihe c'isaha 12 mu yandi makuru ngiye kubatororokaniriza muri yo harimo ayerekeye igitero c'ibujumbura cara yagihitanye batatu bari mu bunywero abandi batanu nabo barakomereka ico gitero cabire muri quartier na zone ya Ruhiro iherereye muri commune Mukaza hagati na hagati mu gisagara ca Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi mu kurindira ico gihe c'isaha 12 turatumire kubandanya mu mvizi ijuru rya America mu ndimi zitandukanye muyumva muhere aho muherereye hose